ikintu cyatumye nshaka kujya muri aya guhiganwa mu Bufaransa ni uko ikintu cya mbere ni uko ndi Umufaransa kazi. Nicyo kintu cya mbere gituma umuntu nka jewe avuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanje, kuko mva mu Burundi nivyo mugabo Bufaransa nicyo gihugu nabayemo imyaka myinshi, ni gihugu nizemo, ni gihugu nzi, ni gihugu nakozemo. Ibyo byose bituma numva ndi wanje nisanzura muri iki gihugu, kuko narakoze ibintu bitari bike muri icyo gihugu. Hanyuma ikintu cyatumye rero mvuga nti aya matora agiraze ngira ndayinjiyemo kubera iki, kuko ibintu twaciyemo kubera COVID-19 ni ibintu byerekeye amagara, ni ibintu nkoramo kuva imyaka myinshi. Hanyuma uko ibintu byagiye biragenda niko nagiye numva hari ikintu gituma kimpamagara kuza gutanga inyishu no kuza gufasha icyo gihugu gutora inyishu y'ibintu biriko birashika muri icyo gihugu mu Bufaransa. Novuga rero yuko ari ibintu politike nibaza ko namye ndayikora kuva kera, ni ibintu nkunda cyane rwose, ariko sinari gushobora kwiyumvira ko nzoja mu matora ubimbajije no kugira yuko mu myaka itatu iheze bitari mu mutwe wanje. Donc hari ibintu byinshi byabaye muri imyaka ibiri ya COVID, n'ibintu byabaye mu kazi kanje nkora ka misi yose, kuko ndaja mu mashirahamwe ndafasha abantu bamerewe nabi bari muri stress na burnout. Donc ibyo bintu byose bituma en fait byanzanye muri aya matora buke. Ubu ndiko ndabikora mbona umengo ntegereza kubikora.
None se Madame Muvira, niba warakubiswe n'ikibatsi cya COVID-19 ndetse nibyo ukoramo bindi by'ubuvuzi byo gufasha abahahamutse kongera gusubirana ubuzima, urasanga ibyo bihagije gusa kugira ngo wiyamamarize kuyobora Ubufaransa, nta kindi kintu uzabazanira? Kubera ko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'ubukungu n'umutekano, ibyo byo ntabwo uzabireba, uzareba iby'ubuzima gusa.
Ntanguye kuvuga nti ngirangiye kwiyamamaza, naciye ntangura kwitegura, kuko ni ikintu gikeneye ko umuntu yitegura. Ariko ikintu umuntu ashobora kumva muri ibi bintu byose turiko turavugana ni uko ibintu byose bituruka ku muntu, bituruka ku magara y'umuntu, bituruka kuri job, kuri abantu bafise akazi badafise akazi. En fait bifata ibisata byinshi. Ibyo bisata byinshi rero akaba ari byo niteguriye muri uyu mwaka wose nariko nditegura kugira niyamamaze, ntibizoguma guta mu magara. Bien sûr,
uretse gusa kuba warahuye n'ibyo bintu ugiye kwa muganga ukavuga uti ndabona harimo ibibazo, n'icyo ubona uzahindura mu mitegekere y'Ubufaransa no mu mibanire y'Ubufaransa n'andi mahanga?
Ikintu cya mbere nibaza yuko nzozanira icyo gihugu cyanje nkunda cyane cerekeye izina muntu. Ibintu turimo sinigeze nubivuga mu Kirundi, mugabo ultralibéralisme turimo
yego,
ayama le fait yuko imbibe zuguruye cyane, kandi hakaza concurrence ivuye mu bihugu tudafise comment dire économie imwe. Abantu bararushe mu Bufaransa, bararushe kuko uko bakora siko baronka ibijanye n'ibyo bakoreye. Unye mu Bufaransa turabona yuko kuva mu myaka 80 kuva bugurura iryo soko rya Union Européenne, abafaransa ntibagishobora kuronka akazi baronka, ntibagishobora kugumana akazi kabo, kuko haza abantu bavuye mu bindi bice byo muri Europe bafise amasalere matoyi, bigaca bituma yuko abafaransa bariko barabura akazi kandi bariko barakora.
Uramutse ejo Madame Jeanne Muvira utorewe kuyobora Ubufaransa, ni iki wakora kugira ngo arabo baturuka muri Afurika ndetse n'abaturuka mu bindi bice by'isi mu burasirazuba bw'Aziya bose abo ngabo nabo bashobore kugira uburenganzira nk'abantu bahunga ibihugu byabo bafite impamvu zituma bagenda, wakora iki?
Abantu baje bava mu bindi bihugu kuko bahunze ibibagoye mu bihugu vyabo barabahefuje politike, nibaza yuko Ubufaransa burafise amategeko y'ukwakira, barasinye ibintu byo kwakira abarefuje politike, nibaza yuko icyo kintu atari kintu kitegereza gusubigwamo, ni ikintu kitegereza kubandanya kuko ni ibintu twiyemeje muri iki gihugu. Ikindi nacu, hari abantu rero ariko muravuga bava muri Afrika, bava mu mihinga yose bashaka kuza mu Faransa, kenshi usanga bafata n'ama risque manini ya baca muri ayo muri Mediterranee. Ikibazo nibaza yuko, kandi nibaza ko mu bintu byose bitegereza kwigwa mu Faransa no mu bindi bihugu, no kwicara umuntu akiyumvira ibyo umuntu ategereza gukora. N'ibintu byerekeye abanyafrika bava muri Senegal, muri Côte d'Ivoire cyangwa ahandi, bakaza abo bajeune bose nibaza yuko hakeneye yuko tugira partenariat ikomeye entre ivyo bihugu, aba chef d'état, abakuru b'ibihugu muri ivyo bihugu, nanje tukavugana kugira turabe icyo dushobora gufasha abo bajeune. Kuko hari ibintu byinshi bitakozwe neza bituma abantu bava muri Afrika baza kurondera ubuzima bwabo mu Faransa cyangwa ahandi. Ibyo bintu rero nibyo tereza kubanza kwitondera, tukaraba nibiki dushobora kuzanira abo ba jeune bari muri ibyo bihugu bishobora gutuma baguma muri mu bihugu, kandi bakazanira quelque chose à leur pays, bakazanira quelque chose mu bihugu byabo. Ndaraba ukuntu ibintu byagiye biragenda ndavye mu bihugu nk'u Burundi cyangwa Senegal, ibihugu nzi, umuntu arashobora kubona yuko hariho ibintu biriko birakogwa nabo ba jeune, nabo ba intellectuel, nabo ba economiste, hari ibintu byinshi biriko birakogwa bitakogwa imbere mu myaka yahera. Ivyo rero nivyo tutegereza kwiga kugira dufashe ibihugu vyacu bihe ubuzima bwiza abo bana bashaka kugenda.
Nk'umuntu wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, abantu bakomoka mu ntara ya Mwaro barakumva, barumva ijwi rya Amerika, bakumva ko umupfasoni Jeanne Muvira ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa. Abo bategarugori, abo bana b'abakobwa, abo bantu bakomoka ku mutumba w'iwanyu bakumva muri aka kanya bavuga bati umwana wacu karabaye yamaje kuyobora Ubufaransa, ingufu wababwira kugira ngo ugere kuri icyo kintu, izo ngufu wazivanye he, niki wababwira kugira ngo wenda nabo bazagukurikize?
Ingufu nobaha nuko nobwira yuko kiremwa muntu ahari hose, uwo ari we wese, ari umurundi, ari umunyarwanda, ari ikintu cyose witumye, umaze gutangura kucituma ukavuga uti iki kintu ngira ndagikore, nuko ugishobora. Ikintu ushaka gushira imbere kandi no saba abarundi tuzinanye bose bariko baravuga ati Jeanne agiye mu kwiyamamaza mu Faransa, banezerewe cyane gose. Mugabo icyo ushaka kubabwira nuko akazi bujya gukora, bujya kuronka ikintu wishiramo ukavuga uti ikigira ndagikore, utangwe gukora ugakora urashika iyo ushaka uje. Ntihagira abantu bazokwihebura, ntimwihebure mufise ingorane iza mu buzima bwanyu ibije kubabwira ati tuje kuraba ingene ufise inguvu ugira ushoye gusimba iyo manga bagushize imbere. Donc icyo nshaka kuvuga nuko gukora ari ikintu gikomeye, gukora ni ikintu gikomeye cyane gose, kandi kitugora uno munsi kubera iki? Kubera dufise aya ma internet, dufise ama YouTube, dufise ibiki, dusanga kenshi ko turatakara, ugasanga imyaka iragiye, ntacu wakoze, ntacu wize, jewe aho mvuye mvuye ahantu kure cyane gose. Mvuye ahantu kure cyane gose kuko naciye mu ngwara, naciye mu ngorane zijyanye nuko kuba mu mahanga atari ibintu byoroshe, ariko ikintu cagiye kiramfasha nuko nama nibuka mama yamvyaye yatureze afise imyaka 33 wenyene turi abantu umunani. Sinigeze ndamubona yidoga na rimwe, sinigeze ndamubona yihebura. Uno munsi ni nabampagaze ngaha nuko yakoze akazi kenshi. Donc abo barundi bose nkunda cyane, ndabifurije gukomera kandi kuguma mwizera mukora, surtout gukora ukavuga uti ikintu ndacitumye reka ndagikore. Niyo message no ba
Madame Jeanne Muvira wiyamamariza kuyobora igihugu cy'Ubufaransa mu matora azaba mu mwaka utaha wa 2022. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye rwose kandi ndabaramutsaho muri hose.